Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi, ni yedirwe mbasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Madame Victoire Ingabire Umuhoza ntakiri muri FDU Inkingi, yashinze ishyaka rishya.
Maze kuganira n'abarwanashyaka bo hanze n'abarwanashyaka bo mu gihugu, mfata icyemezo cyo kuva muri FDU Inkingi no ku buyobozi bwaryo, twumvikana n'abashyaka bo mu gihugu ko ibyiza twakora ishyaka bijyanye mu by'ukuri n'aho ibibazo by'igihugu bigeze, kandi ishyaka rigendera ku mategeko agenga amashyaka mu gihugu.
Uwo ni Ingabire Victoire Umuhoza, umuyobozi w'ishyaka rishya Dalpha Umurinzi riharanira iterambere n'ubwisanzure kuri bose mu Rwanda. Iyo nkuru n'izindi zirimo ibibazo byo kwibasira abatavuga rumwe na leta mu gihugu cy'u Burundi, ni mu kanya mugume ku maradiyani. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Madame Ingabire Victoire Umuhoza wari umuyobozi w'ishyaka FDU Inkingi kuri uyu wa gatandatu, yashinze ishyaka rishya yise ishyaka riharanira iterambere n'ubwisanzure kuri bose mu Rwanda, Dalpha Umurinzi. Ingabire wari umaze imyaka 13 ayobora ishyaka FDU Inkingi, yabwiye Ijwi rya Amerika ko yasanze adashobora gukomeza gukora politike yo kuri za mudasobwa. Yaganiraga na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Victoire Ingabire, mumaze gushinga ishyaka rishya, rero iryo shyaka rije rite?
Murakoze kumpa ijambo kugira ngo ngeze ku bateze amatwi radio Ijwi rya Amerika impinduka yo mu buzima bwanjye ya politiki. Nari maze imyaka 13 narashinze ishyaka kandi nariyobora mfatanyije n'abandi barwanashyaka ba FDU Inkingi. Make ndabanujije imyaka 10 ngeze mu Rwanda, nari nazanywe no gushinga ishyaka rya FDU Inkingi mu gihugu, ariko twagiye duhura n'ingorane nyinshi. Hanyuma muri izo ngorane harimo no kuba narafunzwe, ariko nafungurwa sinshobora kuba nasohoka ngo nshobore guhura n'abarwanashyaka bo hanze. Nigihe nari mfunzwe habaye ho gushyiraho inzego z'ishyaka ari mu gihugu ari hanze, kandi tudashobora guhura ngo tube twaganira uburyo twateza imbere ishyaka. Hanyuma rero maze kuganira n'abarwanashyaka bo hanze n'abarwanashyaka bo mu gihugu, mfata icyemezo cyo kuva muri FDU Inkingi no ku buyobozi bwaryo, twumvikana n'abashyaka bo mu gihugu ko turi mu gihugu, ishyaka rirakorera mu gihugu, ibyiza twakora ishyaka bijyanye mu by'ukuri n'aho ibibazo by'igihugu bigeze, kandi ishyaka rigendera ku mategeko agenga amashyaka mu gihugu.
None se ayo mahame mashya y'iryo shyaka nayahe?
Amahame mashya y'iryo shyaka navuga ko mu by'ukuri ashingiye ku bintu bibiri by'ingenzi. Ni ibintu twahisemo tumaze kwitegereza aho igihugu cyacu kigeze n'ibibazo bikomeye igihugu cyacu gikomeza guhura nabyo. Amahame rero ashingiye ku bintu bibiri nk'uko nari maze kubivuga, ni iterambere kuri bose. Uyu munsi bavuga iterambere mu Rwanda, ariko ugasanga bigarukira muri Kigali no ku bantu bakeya. Icya kabiri gikomeje kubira ingume mu gihugu cyacu ni ubwisanzure. Ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo bya muri politiki, mu buzima busanzwe bw'igihugu, kuko n'ubwo iryo terambere kuba dusanga rigarukira ahantu hamwe gusa ritajyana no ku bantu bose, nuko abagenerwa bikorwa ari bo baturarwanda nta jambo bafite mu bibakorerwa. Niyo mpamvu rero twe tuvuze tuti dushyireho ishyaka rigaragaza ibyo bibazo bikomeje kuba ingutu mu gihugu cyacu, kandi twebwe dusanga ibyo bibazo bishobora gukemuka, kuko twebwe twemera ko nta terambere rirambye ryashoboka nta demokarasi. Kimwe n'uko nta demokarasi ishobora kubaho nta terambere rihari. Ibyo bintu bibiri tugasanga twabyuzuzanya, ari nabyo twebwe ishyaka ryacu rishaka gushyiraho imbaraga kugira ngo rero ryashobora kubigeza ku gihugu cyacu no ku baturarwanda.
Mukanya wavugaga yuko umaze imyaka 10 ugeze mu Rwanda, kandi wahageze uhagarariye ishyaka rya FDU Inkingi, umaze imyaka 13 ushinze. None niba warasabye mbere yuko ishyaka ryawe rikorera mu Rwanda ntubihabwe, ni iki kikubwira ko none ho ubu ngubu uzemererwa gukora?
Nkunze kubwira abantu no kuvuga kenshi ke urugamba rwa demokarasi ni inzira ndende, ntabwo ari ibintu bivuga uyu munsi ngo berehita biva. Ntabwo rero kuba dushinze ishyaka rimwe dufatanyije n'abanyarwanda bari mu gihugu twavuga ngo ejo baraba baryanditse, ariko ibyo ntibinatubuza gukomeza umugambi wacu wo gukomeza guharanira ku igihugu cyacu cy'u Rwanda kiba igihugu kigendera ku mategeko kigashimangira amahame ya demokarasi.
Ishaka FDU inkingi wayoboraga ryari mu mpuza mashaka yitwa P5, ubu rero ni ukuvuga yuko witandukanije na P5, iryo shaka rya Wirisha ntabwo rizongera kwifatanya nabo.
Nibyo nkuko nabivuze, ishaka dushinze hano imbere mu gihugu ni ishaka rigiye kugendera ku mahame no ku mategeko agenga amashyaka hano mu gihugu. Amashyaka agize P5 amenshi akorera hanze ntabwo byashoboka kubibashiza amategeko agenga imitwe ya politiki hano mu Rwanda. Urumva rero ko byagorora, nabyo navuga ko ari ikibazo ko wakora ishyaka ridashobora kubahiriza amategeko ari mu gihugu.
Victoire Ingabire, umukuru w'ishyaka riharanira iterambere n'ubwisanzure kuri bose mu Rwanda, ndagushimiye cyane kuba waje ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe kuba mwampaye ijambo, ndabashimiye.
Bakoze Venuste Nshimiyimana, n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ku mugabane w'Uburayi. Hagati aho mu ishyaka yarimo rya FDU inkingi, basohoye itangazo ryemera ubwegure bwa Madame Victoire Ingabire ku buyobozi bw'iryo shyaka, maze batangaza ko bashyizeho umuyobozi w'agateganyo ariwe Juste Bahunga. Abayoboke batanu b'ishyaka CNL mu ntara ya Muyinga mu gihugu cy'u Burundi batawe muri yombi guhera ku wa kane w'iki cyumweru. Haravugwa kandi n'urupfu rw'umwe mu bayobozi b'imitumba muri komine Butihinda yishwe n'abantu bataramenyekana. Abo mu ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi bashinja abo mu ishyaka CNL ko aribo bamwishe. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Willy Kaneza.
Kuva ku munsi wa kane w'iyindwi amakuru ava muri komine ya Butihinda intara ya Muyinga mu buraruko bushibuseruko bw'u Burundi avuga ko hari icubuka kitameze neza hagati y'abanywanyi b'umugambwe CNL utavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'abo umugambwe CNDD-FDD durongoye igihugu. Vyatanguye inyuma yaho icyo umukuru w'agacimbiri kitwa Cagizo muri iyo komine ya Butihinda nyene. Bamwe mu banyagihugu bemeza kuba abanywanyi b'iyo migambwe ibiri basa n'abacungana canke barabana ku gajisho. Nyakwigendera yari azwi ku izina rya Soteri, yari umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD. Yishwe n'izwe n'abantu bataramenyekana mu ijoro ryo ku munsi wa kane, ariko atahukiwe mu gihe yari amaze kwegera umuhana wiwe. Bamwe mu banywanyi w'umugambwe CNL bikekwa ko aribo bakoze bongera barafasha gushyira mu ngiro ubwo bwicanyi. Mbere batanu muri bo baramaze gutabwa muri yompi. Zimwe mu ndongozi z'umugambwe CNL zivuga kwifatwa ry'abantu batanu b'inyenda muvano yo gushaka gukumira uwo mugambwe n'abayoboke bawo muri kino gihe yimirije amatora. Mu makomine atandukanye agize intara ya Muyinga kuva mu kwezi k'umunani uyu mwaka haramaze kuvuga imishyamirano akatari gake hagati y'abanywanyi b'imigambwe CNL na CNDD-FDD. Mu ijoro ryo kuwa 18 uko kwezi, abanywanyi b'umugambwe CNL muri komine Muyinga bategerewe n'abantu bitwaje impanga n'amahiri, umwe muri baricwa bagera ku munani nabo barakomereka. Icyo gihe bari bavuye mu birori byo kugurura ingoro y'umugambwe ku rwego rw'intara. Indongozi z'umugambwe CNL zageretse icyaha ku rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mbonera kure. Ku itariki ya 8 ukwezi guheze, bane muri urwo rwaruka bahanishijwe na sentare nkuru ya Muyinga mu nyoro wo gufunga ubuzima bwabo bwose. Yabagirije kuba baragize uruhara mu izimanganizwa ubuzima ry'uwo munywanyi wa CNL. Eloge Willy Kaneza, Nairobi, Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda hateraniye inama ihuje abagore bavuga rikijyana mu rwego rw'ubuzima baturutse mu bihugu birenga 60 byo ku isi. Intego yabo ni ugusaba ko abagore bashyirwa mu myanya ifata ibyemezo mu nzego z'ubuzima. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claven Niyonkuru yakurikiranye iyo nama.
Iyi nama yitabwiye n'abagore b'ibihangange mu nzego zitandukanye ku isi cyane cyane mu gisata cy'ubuvuzi abashikiranganje bamagara y'abantu b'abagore abatambukanye b'abakuru b'ibihugu abagore bahoze batwara ibihugu abaganga b'abagore abigisha muri za kaminuza n'abandi barifuza ko igitigire cy'abagore bari mu nzego zifata ingingo mu gisata cy'amagara y'abantu congerekana mu bihugu bitandukanye cyane cyane birenga 40 baje baserukira mu kugurura inama umutambukanye w'umukuru w'igihugu Madame Jeannette Kagame yavuze ko uruhara rw'abagore mu buyobozi ari ingirakamaro. Ati uburinganire bubwirizwa kuba mu bisata byose. Aha two kwibaza tuti kuki mu buganga ari bake boba batize cyane boba batizegwa canke ni hamwe bavuga bati niko vyamye kuva kera nuko urabako naho bakorera haborohereza canke no mu ngo zabo kubera ibikorwa byinshi usanga bisaba igihe kirekire co kwiga amasaha menshi y'akazi n'ibindi ariko ivyimviro bibwirizwa guhinduka kugira ngo habe uburinganire hose. Dr. Agnes Binagwaho yigeze kuba umushikiranganje w'amagara y'abantu mu Rwanda imyaka 5 ubu akaba yigisha muri kaminuza zitandukanye abona ko kugira haboneke abagore benshi bari mu nzego zifata ingingo muri ico gisata bikwiye guhera mu mashuri y'intango no guhindura ivyumviro.
Aussi bien des hommes que des femmes d'ailleurs parce que les femmes ne vont jamais régler
le problème. Atikinikibazo kiraba twese n'abagabo barimo kuko nabo badahinduye ivyumviro inyisha abagore ntituzoyitora twenyene. Abana b'abakobwa babwirizwa gutangura kuvyumvamwo hakiri kare mu mashuri mato mato ayisumbuye bagahitamwo ivyigwa bijanye n'ubuganga ntibisuzugure. Ariko rero bamaze kurangiza amashuri yabo ya kaminuza mu rugo umugabo abwirizwa kubigiramo uruhara umugore ntagira ibikorwa byinshi muhira bishobora gutuma nabo mwizeye batabikora.
Et tolère que la femme soit égale à la maison.
Ibiharuro byatanzwe byerekana ko mu Rwanda abagore bafata ingingo mu buvuzi ni bake. Nabajije abagore bakora mu bitaro bitandukanye bitavyo nama ko abagore bari mu nzego zifata ingingo kwa muganga hari ico byo hindura.
Iyo rebyo mubare munene usanga ari abakora ikinasi n'abaforomo abadoteri baracyari bakeya ugereranije n'abagabo. Yego hari ico byahindura cyane. Cyane ko umubyeyi asobanukiwe cyane ubuzima kabare n'umwe mu batanga ubuzima n'ubusanzwe ukuntu aremye ni umuntu ugira kwita ku bantu ubwo rero byaba byiza cyane bagiye bagaragara mu myanya ifata ibyemezo cyane cyane mu rwego rw'ubuzima.
Abagore mu buvuzi uruhare rwabo no gukangurira bagenzi babo kwitabira kwivuza hakiri kare batararemba zindi gahunda zose zijyanye n'ubuzima no kuboneza urubyaro nk'ubunge ndabivuga nk'ubyano mu buzima na gahunda zindi zo kuboneza nk'urubyaro kubyara abana bifuza bityo iyo umugore afite ubuzima bwiza abasha gukorera n'urugo rwe. Ibyaba byiza kurusha abagore bafite imyanya muri izo nzego kuko baba babikangurirwa buri gihe bityo bakaba ba mbere mu kubikangurira bagenzi babo.
No mu bindi bihugu abagore bakora kwa muganga ni benshi ariko abatwara abandi ni bake. Akarorero nako mu gihugu cha Cameroon nkuko bivugwa na Abdoulaye Momi akora muri ico gisata. Ati wacu bice 80% vy'abaganga n'abagore ariko abari mu bibanza bifata ingingo ntibarenga 25%. Vyumvikana ko ingingo nyinshi zifatwa bataba bagishijwe inama. Nico gituma tuvuga ko amareta bwirizwa kubimenya ko vyihuta ko ibintu bihinduka. Haboneka abagore batwara ibitaro, intara z'ubuvuzi, ama district, abashikiranganje n'abandi. Kuko nabo twakira kwa muganga abenshi n'abagore. Vyo tuma no kwitaho amagara yabo vyiyongera.
Dans l'amélioration des conditions de vie des femmes dans en matière de santé.
Inama igira gatatu ya mbere yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya kabiri nayo yabereye I Londres mu Bwongereza. Pierre Clavin ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanye bijwe rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise
vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu gihugu cy'u Burundi iminsi ne gusa yo mu kwezi gutaha niyo komisiyo y'amatora yatanze kugira ngo abantu batari kuri liste y'itora biyandikishirize kuzatora mu kwezi kwa gatanu umwaka utaha. Bamwe mu banyapolitike bari mu Burundi n'abandi bari hanze y'igihugu barimo Emmanuel Nkengurutse wigeze kuba umukenguzi amateka mu Burundi no mu buyobozi bw'urunani SNARED rutavuga rumwe na leta nabo basanga iyo minsi ari mike, yabivuze mu kiganiro twagiranye muri iki cyumweru.
Iyo minsi ni mike cyane ku Barundi kubera kuko tuzi Abarundi benshi umwuga wabo n'umwuga w'abarimyi n'aborozi cyangwa abantu bajya kwisumbamwo cyane cyane abarimyi n'aborozi. Rero kenshi na kenshi bazindukira mu mirima hanyuma rero baheza bakuka igikitsi bakagenda bagasimba aho ku kibanza cyo kwiyandikisha. Iminsi ine rero iba ari mike cyane, mbere turavye no mu matora yaheruka y'imbere ayo twebwe twari twararoyemwo iminsi yo kwiyandikisha yaba myinshi, ntabwo yangana n'iminsi ine. Ariko kandi nibyo ntangaza kuko abo bantu abo tubona bari kwa rutegura ubu n'abantu bamaze kugira ibiharuro byabo babihejeje kuva kera. Ibintu by'amatora n'ibintu nyene cyo guhenda amakungu n'abandi bantu batabizi yuko habaye amatora n'abandi barabiteguye byose baramaze abazotsinda n'abazotsinda bamanutse bazova n'ibyicaro abantu bazoha abazoza n'abatazoza.
Bwana Nkengurutse, ibyo bihera kuki kugira ngo uvuge ko ibizava mu byamaze gutegurwa kera?
Ndabihera kubera kuko mu gutegura ayo matora n'umugwi ugizwe n'abantu bo mu mugambi, aba imigambwe yindi nayirimwo ubiroyemwo naho ni ya yindi nyene ikorera mu kwaha k'umugambi wa CNDD-FDD. Ushobora ko ari ibintu nyene by'umugambwe n'amatora y'umugambwe
ariko harimo nabandi bahagarariye ayandi mashyaka. Nubwo hari igihe mu ishyaka CNL bavuze ko ubahagarariye batigeze bamwumvikanaho, ariko bigaragaza ko hari abahagarariye ayandi mashyaka muri iyo komisiyo.
Nimba barimwo nabantu bake cyane atacu bovuga bari kumwe nabo bo mugambo uri kubutegetsa bo mugambo uri kubutegetsa nibo benshi cyane nibo bazogira ijambo nibo bazogira icyo bavuze bagafata ingingo zemezwa na bose.
Kuri mwebwe rero nta cyizere mufitiye komisiyo y'amatora ko izatunganya amatora abereye kandi ari mu mucyo?
Oya, nta cyizere kuko abantu barimwo bose uhereye kuri perezida w'urya mugwi n'umuntu w'imbere cyane mu mugambwe uri ku butegetsi ukacushiramwo bamwe banzobona riba yahora ari umuvugizi wa leta muraza amagambo yahora avuga n'umuntu kabisa w'imbere mu mugambwe kandi abo nibo bakomeye. N'abandi rero basigaye nico kimwe n'abamilita n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Nta wundi muntu mbona yigenga arimwo, harimwo abitwa muri abapolona ariko nabo abo bapolona ntitwazi kuko nabo n'abantu bakorera mu kwaha k'umugambwe uri ku butegetsi. Abo rero uko byanditse mu bwirizwa shingiro abagize uwo mugwi bagomba kubure abantu yigenga batari mu migambwe canke ngo bibonekeze cyane mu bikorwa ibinibi byegamiye imigo y'abantu. Muri icyo gihe rero iyo bava baturuka mu migambo aho nta cyizere uwo batoramo uca wumva ko bazohava bakorera uyu mugambi baturukamo na cyane cyane umugambo uri ku butegetsi tuzi ingena ukoresha abanywani bayo, tuzi ingena utubika abandi uyu migambi yindi. Nicyo gituma ta cyizere. Ariko si icyo cyonyine cy'uyu mugwi ujejwe amatora, hariho n'ibindi byinshi cyane kugira ngo turaza kurongwanya yo kubivuga byinshi cyane biboneka yuko ayo matora atabuyizera cyane ko ataca azovyara kizima kirimo.
Muri make tunyuriremo nk'ibindi ubona biri hanze ya komisiyo y'amatora bishobora kubangamira amatora cyangwa se bikaba byana gira ingaruka mbi biteze igihugu.
Amatora burya ni nkingi imwe igize intwaro rusange ariyo ntwaro ya demokrasi. Sivyo, intwaro rero ya demokrasi cyangwa intwaro rusange ni intwaro y'abanyagihugu. Kugira ngo rero ibe intwaro y'abanyagihugu, abo banyagihugu bagomba kuba bafise uburenganzira bwinshi, harimo n'umwitegemvyo wo kujya gutora atagahato, bagatora atagitsure, atabahagatse ku gakanu, kandi bagatora icyo bifuza. Ijwi ry'umwe umwe wese rikangane n'iry'uwundi, kandi bakaronga uburenganzira bwo kurondera no gushakisha ibyiyumviro muri byinshi biriko birahiganwa. Sibyo. Aho rero bakaca bamenya ibyiyumviro byiza bo babona ko ari byiza, bahapfa bakitorera bagakurikira. Ibyo abanyagihugu nabo bahiganwa kuko hari abanyagihugu batora badakeneye kwitoza, mbwa bitoza nabo ni ngombwa ko baronka uburenganzira bwo guhapfa bakamamaza ibyiyumviro byabo, bakaronka uburyo bwo gushikira ibimenyeshamakuru n'ibyo bimenyeshamakuru bikaba. Ariko ubu ibyo bintu ntabiriho, ntabiriho ku migambwe itari umugambwe CNDD-FDD, nta burenganzira bafite. Hariho rero imigambwe yakumiriwe itashobora kugenda kujya mu matora, niyo ba iri imbere mu gihugu. Nubaha uburoro bwinshi, niyo biri mu gihugu. Dufata akarorero, ejo mwarimu ufise umutumire Honorable Gwasa gato yavuze ingorane bafise n'umugambwe uri harya ukeneye kuja mu matora, ariko abanywanyi babirwa barakubitwa, abandi bagafungwa ubusa, abandi mbere bakicwa, ingoro zabo zigaturigwa, iki n'ibikamanama bakaburizwamo. Nicyo gituma ata kintu tubona ikomeye kizohava kiva mu kintu cyiza. Abanyagihugu ngo bahave bagere bitorere bo nyine atagahato aba bayobora indongozi zabo. Nicyo gituma aya matora tuvuga yuko atakiza azova mu byongeye, mumenye yuko atamutekano uri.
Urakoze cyane Bwana Nkengurutse. Kuri telefoni dufite na Thierry wirwe neza.
Dewe ahanini ngira ngira icimbira ntanze kuri bino numvirije imisi yatanzwe. Ubwa mbere hoho ni ikintu tumaze kubona muri Afurika yacu, aho usanga imigwi igejeje amatora. Sinzi ko ariko dewe ndabitahura, ariko kumbure sinzi ngira n'abandi barabifite kicimviro. Imigwi usanga umenga yajeho igakora nk'imashini, usanga n'imashini usanga imenga ikoreshwa n'ubutegetsi buriho. Usanga rero bamwe kuko mbere jena nibye abantu bajya muri ino migwi ijejwe gutunganya amatora, ubwije kuba abantu bagiriwe formasi ikwiye. Simvuze ko batuba bazi ibijyanye no gukunda igihugu, mbwa bakagirishwa inyigisho zikwiye kandi zihagije kugira ngo bashobore kugenda gutunganya amatora. Kuko rega burya nibo ari abantu bafise igihugu muri uwo mwanya, mbo bafata ingingo mukavuga bati igihugu turagitwaye ahantu heza. Rero nicyo gituma nagomba gusaba mbere mbaze uwo mutumire ubwo ariko araraba, sinzi nawe icimvira afise ku migwi ishingwa muri Afurika sebitu muri iyi rejera ya Afurika d'Est. Yari karabiraba ino migwi uko nitunganije, abona ko mbega ni migwi heyema iri independant. Ibyo ndabivuga uko kubera ko uruhande rumwe turabona ko mbega kenshi usanga ihengamiye ubutegetsi. Hanyuma rero niko ndumva ko batanze iminsi ine, simbona ko ari iminsi ihagije. Nivyo simike mbwa ntihagije kuko abantu begwa n'amatora hajyanye n'abanyagihugu. Rero tumaze kubona ko abanyagihugu batahawe uburenganzira bose uko bangana, no kuvuga ko hari igice cyakumiriwe. Aca usanga hari uwavuze ngo yatsinze, hari ubundi yari gutsinda ariko ataruse abamutora kubera batabifitiye uburenganzira. Rero mbona ko iyi minsi yogwizwa. Murakoze cyane.
Ndavuga iyo mu Burundi, iyo mu Burundi kuko mbikura ku ibwirizwa shingiro rivuga neza uwo mugwi ko ari mu guteza kuba ugizwe n'abantu bigenga kandi ugatunganiriza bose, kandi utaburimwo abantu bari mu migambwe cyane cyane mu buyobozi bw'imigambwe cyangwa bari imbere cyane mu migambwe. Aha rero bica byibonekeza kurya seni ku rwego rw'igihugu imetse, niko zirya seni sepi donc ku rwego rw'intara na sisi kupego kwa kubine niko zimeze nicho kimwe barashize mwe barashiramwe baba nitwa vuka ba mashirahamwe atigenga mashirahamwe akorera umugambi ku butegetsi nicho kimwe rero novuga muri Afrika uretse nk'ibihugu bikeya ne usanga iyo migu yigenga imigu yigenga ugasanga ikora ifise uburyo amafaranga bije yayo ifise abantu bavuye nko muri societe civile cyangwa abantu batigeze baca mu migambwe abantu bazwi nyene ko ari abantu babavuga kuri ba batagira umunwa bafise ubuhinga bwinshi bakunda ubutungane mu bantu abo nibo bakunda gushiramo ariko twebwe iyo tugiye kuraba usanga kenshi na kenshi bashiramo abimigambi cyane cyane wo mugambo ku tegetsi ugasanga nibo barimo icyo ni kintu kiboneka cyane muri Afrika kenshi na kenshi ariko haraho usanga hoho rero biva ku bihugu imigambwe kuba yemerera ikavu igakora ikiyamamaza atanduru zijamwo ugasanga nuwo agomba kubogama cyangwa guhengama imigambwe iramubujije irabonye ko hari igitsure kiri kuri we abagahava rero bagakurikiza amategeko ariko twebwe mu Burundi niyo se niva mu mugambwe hanyuma mugambwe umwe niwo cyane cyane uriyamamaza yindi nta burenganzira
hanyuma mu gusoza kuri mwebwe abanyapolitike muri hanze mu masegonda make cyane ni iki gikwiye gukorwa kugira ngo namwe mugire umusanzu umutanga ku gihugu cyane
igikwiye gukorwa ni urya twasabye yuko umuco uwo bamwiza wa politiki akaba amahoro umutekano kuri bose ibintu byo kwica abantu no kubafungira ubusa no kubarenganya bikavaho imigambwe yafuswe cyangwa yatabaguwe igasubizwa iteka amashyirahamwe yigenga agasubizwa iteka agasubira gukora amaradiyo gutyo nyine hanyuma ibyo bintu by'imbonerakure bikavaho kuko ntawoja gukorera mu gihugu imbonerakure z'imuraya kugakano z'imugirira kujya zigirira senere n'abandi hanyuma rero ibyo ubimaze kumvikanwa ko abantu bava bose bakaza byose bigasubira mu buryo abantu babunze bagahunguka niho bashobora guhunguka naye ahandi none nk'ubu ko numva hahunga igihumbi ku kwezi cy'abantu bumva twohunguka ngo tugiye gukoreka kwita mu menyo y'intuze y'intambwe nibyo tuvuga nibahindura bakazana umuco mwiza abantu bose bazotaruka mbere n'abinyegeje mu gihugu batafise aho bavugira bamwe navuga benshi batagira aho bavugira azaba aca barunga uburenganzira ama matora abe meza atange abarunguzi bameze neza bateze imbere igihugu cyose batarinze guca mu rwa Barundi bazana amahoro n'amajambere maze abafasha Burundi basubire bakaruke umubano n'ibindi bihugu bibanye kwe mwiza igihugu gisubire kuba nyabagendo gisubire kuba guca amatanuruke.
Bwana Emmanuel Nkengurutse wigeze kuba umukenguzi amateka mu Burundi akaba n'umuhanga mu by'amategeko yabaye no mu buyobozi bw'urunanisi na red nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya wa Hayra Dijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Nange ndagukenguye ko andamiye yatengurukiye n'abaterereye bakabajibako bakahafa bagutana n'indererano zabo ndagukenguye cyane ariko abarundi basabe ko baharanira uburenganzira bwabo naho mbona bigoye naho rimwe rimwe n'ubundi naho batabikora bararenganywa ugasanga bapfuye bagenda.
Urakoze cyane. Arakoze Bwana Nkengurutse Emmanuel wigeze kuba umukenguzi amateka mu Burundi aba no mu buyobozi bw'urunani SNARED rutavuga rumwe na leta nabo nabo basanga iminsi yagenewe kugira ngo abantu batari ku rutonde rwo gutora biyandikishe kugira ngo bazatore. Ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi. Dushimire Engineer Patrick wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alimas Kalala wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezereho mbifuriza gukomeza kugira weekend nziza.